iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 muri studio indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu kwezi kwa kane turangije Uburundi ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu bwarakoze itekeza ryo gukura abana mu mabarabara y'igihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza abana ahanini mu mayira y'igisagara cya Bujumbura n'ahandi hose mu gihugu nticoroshye kubakijejwe no kuri abo bana. Bamwe mu bagikora, bamwe mu bakugwa mu mayira bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubwo ingorane zahabakuye n'ubu zitaratorerwa inyishu. Mbega amashyirahamwe haranira ineza y'abana kuri icyo gikorwa akivuze ku iki inyishu yoroshye kuri icyo gikorwa haba kubana no kuri leta yobiyihe. Ayo mashyirahamwe nyene yo bari kakora iki mu gufasha icyo gikorwa, ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga mu kanya. Ariko imbere yaho reka twumve urwandiko rwasohoye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi mbere y'uko tuja mu kiganiro. Nyirizina mugenzi wacu Diane Nine hazwe turi kumwe hano muri studio tushikirize iyo nkuru.
Ego Oriane, Departement ya Leta Zunze za Amerika yiheje gutangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamara mpaka ategekanije ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi. Muri iryo tangazo ryayo, Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka umukuru w'igihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi, kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro unyuranye n'amasezerano ya Arusha. Iryo tangazo Departement ya Leta Zunze za Amerika yabandanije isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ibwizwa nshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bari kwasubiza inyuma intwaro ya demokarasi. Turiyamirije iterabwoba, ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ibwizwa nshingiro rihindurwa mu Burundi. Uko niko iryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiza ivyumviro ribandanya rivuga. Departement d'État America yibutsa leta y'u Burundi ku burenganzira n'uruhara rwayifuza kugira ico bahimirije muri kamara mpaka yo kuri no wa 17 bitegerezwa kungana. Amerika isoze rivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, iterambere rirama no gukomeza umutekano. Aha twokubuza ko imyamamazo y'abashaka guhimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya ku ngingo zizohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro itangura uno munsi kazosozerwa igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu. Amatoranyezi nayo ni igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Oriane ngivyo bike biri muri iryo tangazo rya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze cyane Diane Nini Nahaswa. Rekare
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese rero nshuti mwese mwumvise ko ari wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi no kuri Facebook. Murashaka kuyashikiriza ibibazo n'ivyumviro, adresse yacu ni VOA radio yacu. Turabibona ivyumviro n'ibibazo byanyu turabishikiriza mu kiganiro. Nimero mushaka guhamagara ko tukabasubiza tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro. Ni yindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo, nimero ni 1 2 0 2 kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Kaze mwese rero. Mu kwezi kwa kane turangije mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwarakoze isekeza ryo gukura abantu mu mabarabara mu gihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza ahanini abana mu mihana yabo nticyoroshe kubakijejwe no kuri abo bana nyina. Mu ntara ya Gitega hari kibanza begeranyirijemo abo bana kugira bahabwe inyigisho z'ingene bo kwigenza basubiriye mu mitumba iwabo. Muri iyo ntara habashika kuri 48 baramaze gushikanwa muri icyo kigo aho bamara iminsi 3 babayeyo kandi bahabwe inyigisho. Yamara batari bake baratoroka kubera ko badashaka gusubira iyo baje bapfa. Mbega amashyirahamwe aharanira ineza y'abana abona icyo gikorwa kiriko kigenda gute, inyishu yoroshe kuri icyo gikorwa yoba iyihe kuri abo bana no kuri leta. Amashyirahamwe aharanira ineza y'abana yoba ariko akora iki mu korosha icyo gikorwa casabwe na leta? Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubanze dukubitire mu ntara ya Gitega twumve ukuntu icyo gikorwa cyo gukura abana mu ibarabara kiriko kiragenda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yadushikirije ku munsi w'ejo.
Imbere yo gusubiza iyo baje bava babanza guhabwa inyigisho zimara iminsi 3 bafungurirwa kandi bararayo. Venus Imana irambona mu matari y'intara ya Gitega aratubwira icyo gikorwa kiriko kirakogwa.
Ariho abo abavyeyi babo canke abari basanzwe batunze baciye baza gutora umugabo ni bake. Ariho bamwe basanzwe ari imvukira z'intara ya Gitega n'abandi bimvukira intara ya Karusi, abandi bava i Murambya n'abandi bava i Mwaro. Abo rero bariko baronswa inyigisho bategura yuko niyo twabacikana mu miryango bazoheza bumve yuko batasubira kuva mu miryango. Ariko iruhande yaho turiko turagira urutonde ruko umwidondoro w'umwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira abo bavyeyi nabo nyine banze bategurwe, hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yasubira kujya mu ibarabara.
Venus Imana irambona abandanya menyesha ko abatari bake mu masegereza canke abana bo mu ibarabara baciye banyegera bamaze kumva umugambi wo kubakura mu ibarabara. Abandanya avuga ko uwo mugambi uzobandanya bose bakabakura mu mabarabara. Bamwe muri abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene.
Baje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo ntagira ibyo bose n'utwongera kubera ndashima Imana.
None turonka bigenze gute?
Turonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora. Harakazi nyene ko kwikorera imizigo.
Abandi nabo baje mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango.
Je papa nawe mu barapfuye. Hanyuma kore batatu bacare bari basigana amatongo bacu bambwira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose amanda baburanya mbuza amara kubabura cyangwa baterekana igira mu muji.
Aho abe wacu bivukana mama bashaka kuguma batwirukana we kandi mama nawe agiye kwa mama wiwe ngiye ribemera abo bahungu ko atujana turi kumwe. Abo bandi bahungu bashaka baza baratwirukana kubera ubu ari wowe undi mukobwa tutavukana. Abo bandi umuryango wa papa warapfuye nika mu wa mbere papa wanje nawe amakaye yacu atarahenda migisha kwacu atarayatabagura ayasiga mama ta kubera nayo makaye nayo umuntu bari bampaye kandi no kwishyura naho bari banyanditse naho mu muntu kandi ngaje nta na kimwe no baho kandi no tekereze bagumye bantu bibi kuko aho bantu bo bikanwa ntumanja kwiyara ba
bamwe muri abo bana barashimye ko bafashwe muri ico kigo kandi baremeza ko baronkera indoro nziza
barangaburira bakama ni pinki amako bakama ni pinki yakwinga isinzi nahora nuka nari kubona arabisitse.
Buramutari w'intara ya Gitega aremeza ko abo bana bakeneye umwanya munini wo kuba muri ico kigo kugira ngo bahabwe indero ariko kwa cyazi kibazo cy'uburyo
ariko muraganira urabona yuko bafite ibyumviro by'ukuri bigaragaza yuko akandero baronse mbere yo haziko. Yaba rero uburyo bwa bidushoboza twamashije umwanya n'imiburi buri nk'ukwezi bari ngaha bari kubari ariko bica bigorana kujya n'uburyo.
Igiteye amakenga ni uko bamwe muri abo bana bemeza ko bafashwe neza mu kigo ariko ntikibuze ko batoroka ikigo bagasubira kugaruka mu buzima bwo mu ibarabara. Abashika batanu muri abo bana baramaze gutoroka ico kigo bakisubira mu buzima bwo mu ibarabara. Si ibya mbere ibikorwa nk'ibyo bikozwe mu bisagara by'igihugu ariko inyuma y'imisi mike abana barongera kwibonekeza abize by'imico n'imibano babona ko bakuye politike yagutse yo gufasha abo bana gusubira mu nzima bwo mujyango ndetse bakanategura n'imijyango izobakira kugira ngo imenye ko yofata bene abo bana mu gisagara cya Gitega abenshi mu bagenda basegerereza atawe umugabo afise bari mu bwoko bw'abatwa baturuka ku musozi wa Zege wahanamye igisagara cya Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru waduteguriye. Ahandi naho bamwe mu bakugwa mu mayira ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati mu gihugu nabo bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubw'ingorane zabakuye muri izo ngo zabo muri iyo miryango yabo n'ubu izo ngorane zitaratorerwa inyishu. Dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu minsi yahera naho nyine.
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane zabakuye mu mihana iwabo. Umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa. Uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se, avuga ko yavuye amufata ku nguvu amubyara ku mwana, akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe.
Papa yari yanyirukanye kubera na mwana.
Kubera wamubyaye? Nane ni bamushira papa wiwe.
Ntamwemera kandi ari papa nyene.
Yakubyaye ku mwana?
None
hamayongera arakwirukana kandi ari we mwabyaranye?
Ngo nuko nagenda atanda mwararatse. Uyu mwana nubi yafashe kungu.
Uyu mwigeme avuga ko afite imyaka 18 muhira havuka, bamwe bamuha 28 abandi 30 nirenga, ariko umuravye agaragara ko afite hagati ya 18 na 20. Muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afite hafi umwaka. Aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo kwagwaye mu mutwe.
Nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara, inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe. Baragerageje n'umuryango babona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka. Ngiyo sivyo aho se ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu. Uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru. Icyo nubona je nabonye nti umuvyeyi yumfasha ngo ariwe wese nuwo mujana mu bitaro kwa Rujani, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva, hanyuma rero agahava akamera nk'abandi. Nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza.
Ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga. Umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise, nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye. Nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe.
Ataravye rujya mwana nukuri yari umwana ameze neza, nta ngorane yari afise. Rujya ruzu rero n'amavunza yaragwaye kera yari yarayakize arava umukobwa mwiza, izirya ngorane rero hajya ameze kurya amerewe kurya nukubera urya mwana, kuko ntaronka n'ivyajya bikwiye ngo aronke nitwo yambara dukwiye.
Vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe.
Twe twumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraje abashinga ntahe ngaha arabibiganira twebwe ntitwobimenya arabibigana inyene byagenze hari cyegera cyo uyu mufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe rungino. Urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu rundebe hariye hama ati rero niwabona byije ucurarayo ati ntibakugirire nabi zo ngorane ngo atazikuraho uwo munsi nyine. Na nyamwana niko yabisigura nyene ko ariko byagiye twebwe rero ivyo natwe twabyakiriye uko nyene natwe twaguye mu gahundwe mbere biradutangaza mbere gose mbere ntawe uvuga ati yaramubonye ntawe uvuga ariko byivugira umwana ingene byagenze byose yarabitahurije abantu babashinga naye n'abafasoni
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe
naramitwara yarase kwita
umukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije iki
ranakin.
Umukuru mutumba wa Masango Gahungu Venansi wo muri komine Muramvya ntakana ko ayo makuru yamushikiriye.
Uyo mwana wiwe niwe yagumye avuga ati jewe nawe ndiko ndayivuga mwanga turazereza ko ariwe, hanyuma rero turabazana n'umuryango yamuhuga butamushyira mu nama, hanyuma turayimubaza aratwahera gusa turahera gusa ko atariwe turabihagarika gutyo nyine
no mu nyamiramabe ntimwagiye
ntitwagiyeyo.
Amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka ku kizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba. Vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri, ariko kandi binavugwa ko ari biterasoni kugira umwana na se baburane ku mabi nkayo. uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo gishwi naka kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura nanagira iki asokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kwa abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanye buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubatogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muranzya Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muranzya kuri iyo nkuru yaduteguriye. Birumvikana ko ibibazo ari byinshi kandi bimwe bimwe ntivyoroshe na gato. Kuri iki kibazo rero twatumiye urunani FENADEB, urunani rwa mashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi, rukaba rugiye guserukirwa na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru w'ugo runani. Mushinga nahe Ferdinand Simbaruhije, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Turumvise inkuru ibabaje, turumvise n'indi mbere yaho y'ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gitega. Iki kibazo cy'abana bo mu ibarabara muri rusange cyifashe gute mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe?
Murakoze cyane rwose kuri icyo kibazo, kandi ikibazo gikuriye kimpamutima cyane muri bino bihe. Icyo kibazo ni ikibazo twebwe nk'urunani by'ukuri twakurikiranye kuva kera, ni ukuvuga twakurikiranye kuva gitangwa no munsi nyene. Rero icyo kibazo kumbure ko atabizi ni uko atari cy'ejo, kiramaze imyaka itari mike, ni ukuvuga hano iwacu mu gihugu icyo kibazo cy'abana bo cyatanguye mu ntambara y'abayigi mu 1993. Hanyuma rero icyo gihe birabandanya muri iyo ntambara yamaze imyaka 12. Rero umva byabandanije mu mariko byagiye yashitse havuka amashyirahamwe atandukanye, amashyirahamwe yagira ati kumbure afashe ntiyafite kuboneka abana mu ibarabara, ariko naho ayo mashyirahamwe yagira ashingwa mu by'ukuri byakunze ko icyo kibazo gihera itabona mu ibarabara byarabandanije. Umva kuza uno munsi nyene, ndetse ubiravye neza uko iminsi ihera niko tubona ko abo bana ubona ko baguma babenshi cyane gusumbya. Rero ngira ngo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi harabaye icigwa ku bijanye n'icyo kibazo nyine, kugira ngo barabe neza ingere cyifashe takozwe munofata mu bitare bikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri mu gisagara ca Bujumbura, bya mu ntara ya Gitega, biraba kandi no muri biraba kandi no n'Ingozi. Icyo gihe baragerageza kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo icyo gihe rero umuntu azahurumva, ariko urumva kugira ngo icyo gihe bagirije bagira ati kumbure leta kumbure ibone neza ibyo ari byo, ibone ingene yofasha imenye iroho ikigisha gukorera ko hanyuma kandi uva si leta gusa bagira ati kumbure bose bafise icyo bafasha, ni ukuvuga amashyirahamwe yaba y'iwacu mu gihugu cyangwa kumbure y'amashyirahamwe ubuzima kuri yose atuye bafasha kugira ngo barwanye ibyo bintu byo kuko abana babi barabara kandi atarabwira igiti bafatira ko rero icyo giti gihugu icyo gihe bavuga ko abana bashiki bashiki ibihumbi bitatu. Urumva ko mugabo rero umuntu ayiraje neza, urumva kuko ibyo byigwa ntibyasubiye kuvugirwa mu nyamagara hatugeze uno munsi, naho twa neza uno munsi ibiti dufise uno munsi mu rumva ko icyo tubona no gusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi. Hanyuma rero tunabwiye nuko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nuko umukuru w'igihugu yuko yerekanye intumbero ya leta yuko bagomba ko icyo kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu. Ibyo rero bikaba byagaragariye mu ijambo yashikirije abarongoye intara icyo gihe, hanyuma rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo icyo kibazo kibe cyamaze gutora inyishu. Rero icyo gihe rumva mugabo urumva urabona icyo gihe amaze kuvuga gutyo urumva ni ukuvuga babura matari batandukanye baca batanga kuvuga umwe wese kuraba nyine iwe nyine imeze, hari ndetse n'abiyihuta icyo gihe urumva ko umwe agira ati kumbi wanjye ntiboneke n'ibiki, ariko rero murumva icyo kibazo urumva atarabandanije. Hanyuma yo mugabo rero kubera ko abantu bagumaa kwesa amashyirahamwe n'iyitwa amazutemeya n'iyiki rero niho rero itake zigenzu kwezi kwa kabiri ku mwaka urangiye no kuvuga mu mwaka w'2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba. Iyo nama yahuje aba bose nofata ko bafite bafasha mu bya migaka kabana ibari bakiri bari benshi cyane ico gihe natwebwe inkuru nandi twatwatirizwa natwebwe no kwatsi natwebwe hamwe cyo gihe rero cyo gihe tabiganira ko byose turi kuna cyane byagizwe biteguwe n'ubushyiranganzi batakazi na muntu gufata na munda n'itambere ya kumi rero icyo gihe rero batabiganira ndetse twumvika twa twese by'ukuri dushinye gose umugambi uko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye kuko mu bizi umwana ubijya so mu barabara burya nta hantu mushaka kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango rero ni ukuvuga rero ko icyo gihe rumva bari baho bose by'ukuri bashimishije hanyuma rero niho mu nyuma yo hatasohoka icyo no kwita urupapuro rw'inzira ni iki twita fe de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukorwa ntibyari bikeye byatuza gukorwa hari biteza kuba kugira ngo kumbure aho abana bashobora kuva ku ibarabara hariho bavuga ati bon hoba ibi n'ibi 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 urumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba hanyuma rero ariko rero urumva mugabo byaragoye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka rero icyo kibazo kibandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajyanwa mu kwita ko ari nko mu bushobo butandukanye ariko mu biraje nize kwabona ko urumva naho bigira gutyo urumva ukabona ko atari inyishu rero niho rero mu nyuma batagiruka kasubira kabiri ukuvugwa mbere ko urumva byagoye ibyayo ushobotse ko bigenda uko byabiteguwe murazi ko iyo umuntu agifite umugambi kuri kigiye cyose uko atega umugambi kigiye cyose kigenda uko buteguye urumva ko mfate ko gura tazi kwa mbere inzira umuntu ko bitageze uko byatekanijwe rero kuri kwa kabiri rero nkuko mwabivuze na byo bita mu karagaheze muri ya muti teke twitsenda zuko kwezi nyene uko kwezi kurangiye niho bari batanzango ya mbere ya nyuma y'uko umuntu wese by'ukuri mwibarabaye wakuye kwizana we nyene batanze kuza kumukurayo rero niho mujya zaho ni kuvuga teke 2023 kuko kwezi nyene kurangiye nyene niho rero batabaheza bagatangwa kufata abo bantu bakabashira mu bigo bari batekanije ejo kugira ngo babashire bimukinda ko mwese afa kumujana kumujana iwabo ibyo rumva rero nkuko mwere mwabivuze byatanguye cyane cyane umuntu abirazye tubona ko hano nkivu gusa Bujumbura kwa tubona ko bishobora ko byarahe byatanguye cyane ariyo byahiye cyane abandi byagereza kwikira bukebuke
ni ukuvuga ko no munsi n'abaciyemo ni ukuvuga ko
rumva
ndukuvuga ko nkuko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi nuko bobanza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zabo
mu byukuri ko byabiteganije ko umugambi wari tegekanya kandi nahihuje ariko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya abandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nkuko mubivuze iminsi ka kuri itatu kugira ngo baronke baronke izo nyigisho nkuko mubivuze ndetse bashobora kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo rero ibyo byarabaye hanyuma munywa zaho baheze badugana werumva rero henshi aho tumaze kubona ko bagiye badugana ahantu hatandukanye ni ukuvuga umwe wese akamujana iwawe ni uko rero urumva niko tuzo kimeze kubera nkuko nkuru nayo icyo nibabwiye ni uko twebwe twirabye muri rusange ni ukuvuga mu kwajana twagaze uti muri izo nzira zose zatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byo kuvuga bisunze amategeko ni ukuvuga ntabwo mana kumbo yahavaga iwa nawe mu bafite amwabuzanye ibyo twirabye neza muri rusange twasanze ntacyo ntatatwa by'uko twese twashimye muri rusange
yego
ariko turaza kuko ari abantu dusanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratsinda ku bandi hajya iyo bazana ugasanga basinzi bavuye imodoka ari bahagenda yerekana ko usanga bafite ibibazo mu mutwe yagira ati mbe none tugiye aho usanga muri hari ibibazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivuga ngira mu kanya yakumbure
ego cyane uraza kujya mu nido nido ry'ibibazo bimwe biko intara zimwe zimaze ko zirahura nabyo kumbure ni Bujumbura muri icyo gikorwa nyene tugarutse gato kubijyanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera cyane mu mugambi wahera mbere y'uko batangura kugira uwo mugambi wo gushyira abana mu bigo barashirwa mu busho hari itegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze hari itegeko rigenda rigenga ugusegereza mu mabarabara ni icaha gihanwa gute
kumbure iyo ndashaka kutabije bagira neza ruga kumbure mugabo nkuko mwabivuze ngira ngo mwaravyumvise ko babwiye ati gusegereza bizaba icaha ariko ari byo tegeje ntaje ndashaka gusoma ariko twatwavyumvise ngo namwe mwabyumvise ni bikije kuri itanu cyose byatanga kongure isura niko gihugu urumva ko atabigihiza icaka kandi urumva byatuma ko byatuma kandi ni gihugu by'ukuri gihomba kandi niyate koko muri ajya tubona araho tubona no muzi ubona ko muri bo ubona ko afite inguru hamwe baronse ico bakora bosha gukora bagateza bakiteza imbere bagateza imbere imyango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu urumva rero ko by'ukuri ntibyoshe ko nanone bibara baratetse natuba iteko mu by'ukuri umuntu abiraje neza ni ibintu bitabereye ku gihugu
yego murakoze cyane gose mushinga nahe Ferdinand Simbaruhije mu runani FNADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi kino ni kiganiro kijambo abanyonyi biradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri kino kibazo gihambaye cyane 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 kugwaruka ku Burundi abana batari bake bakunze kubonwa cyane mu gisagara mu bisagara bikuru by'igihugu cy'u Burundi n'inyishu ico kibazo cotoregwa duhere kubitwa Thierry amahoro neza ngahura komeye
Hei kuturashima nibaze namu karamahoro
Yego namahoro turashima kabisa
Ariko munda mukirize mutumire
Narakumva
Ndi baramukije
Yego muina sikirize Oriane nawe ne yabuze neza yuko ari kibazo gikomeye ndetse na uragereje ko ariko mu bigaragara Oriane urazi kino gisagara cy'iwacu nibyo koko tuba twifuza ko kiba gisagara cy'iwacu ariko rero iyo ugomba kugwanya ikintu nuko nimiburi burubanza kumenya umuzi wacu ikina kintu mbere iki kibazo mbanze ndakibaza umutumire bibaze kugira abana bagwire mu mabarabara byo bipa kuki ariko jewe nyinshi mbere ngire ko nyinererano numvirije ibiheze kuvuga mu mwanyu heze nibaza ko ikibazo coba cyandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayo ifite uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugero nk'uburu yuko yafashe umwana wiwe ku ngobo ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza aho umenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho camira wa mwana agahitamo kwigira mu ibara barakubera abona ari hafite amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera agahararo cyane ingeso cyose sino tudeha ariko kandi ikibazo nibaze ko ari nyamukuru ni ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango rero kino kibazo kugira kideyo ni uko ubwa mbere leta ibanza gushyiramo ingogo igashyiraho politiki igamije kugwiza umwindi kugira ngo imiryango ishobore kwibeshaho hanyuma nabo abana bashobore kuronka ibibabeshaho gusa ikintu kimwe cyo nashimye nyamukuru Oriane hari akantu bavuze ko abana muri ino minsi ntibakibajyana muri birya bintu by'ubusho bahora babajyana mu minsi yahera cyari ikintu kibaze kubera wumvise umwana yagiye mu ibarabara kubera ingorane mu gugo agasanga bamujyanye mu gasho leta nibyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje ishinga kiyihanze ariko nibarabe bakoreshe ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye abana bajya mu ibarabara hanyuma bano bazabona kugabanuka murakoze cyane Oriane
murakoze cyane gose Thierry reka duha akaryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire Gordien uratwumva amahoro neza
amahoro
ikibazo cyane cy'umubiri ego
nigaze kandi nari ndi sendeka yabana bakije ko badusaba bajyana icyo bataye abakuye mu mitumbi wabo biteguye ko bajya bagitoye umuti cyane Mbeke tukikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
Urakoze cyane Gordia. Ereka twakire na Innocent, Innocent amahoro neza uratwumva. Allo, Innocent?
Ne conta buonpo?
Ego, duka qui jambo.
Ego, hani ne tora shinde duka wari kora kora abana mabarabara. Icho, ne kikuka shinde wakote. Tukabona hano mugisata aswe twatware ngewe hariho yo ubaza barashikana hagati mu bisagara ino ibujumbura hariho nabandi bana bacibonekeza mu bisagara cyo ibo barahejeje nabo nyine bo bakabatora bakabahanda impanuro bakabegeranya bakabasubiza mu mitembe yabo ama bakabara barabahanda inyigisho hamwe hamwe hariho n'abakiri bazana munga ahari ku nyina handa mu gisagara aha bakaza ari kibuka baba hamwe impanuro kugira ngo barugiye gusega atamikro bafite cyo ni kikoza cyiza cyara gikengurutse bakaza barashika nino mu gisagara bakaza barekeranya bakana icyo gikuba cyara gishimye cyane kubera bari basigaye ari benshi hano mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane gose Innocent. Tugarutse ku mutumire wacu mushinga na Ferdinand Simbaruhije. Abatumire bacu bose batatu twakiriye basa n'abavuga rumwe, baravuga bati leta kumbure yuraba igitera abo bana baja mu mayira. Thierry yavuze ati ubukene ahanini nibwo butuma baja mu mayira. Akavuga kandi cya kabiri ati kudahana kudahana biratuma abana benshi baja mu mayira kumbure kubera ibibazo bafise mu ngo zabo, haba gutotezwa cyangwa gufatwa nabi cyangwa ibinabiriya bituma baja mu mayira. Mu bihugu byose byo ku isi hari abana bo mu ibarabara, none hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho abantu bibaza ko gitunze cyane gose abantu mu ibarabara n'abana turababona. None nk'itegeko twumbure turako turavuga byo kuvuga diti ntibikwiye ko umuntu aja gusegereza mu barabara ryoza rije gufasha cyangwa iryo konona cyane umuntu yotorera ikibazo gute cy'iki kibazo cy'abantu n'abana baja mu mayira nkuko bari kore bivuga ubukene buraboneka hose ku isi.
Mahoro cyane bose kandi byikunda cyane bose babaje ko ari batatu kandi ibibazo baje kuganda ibibazo by'ukuri y'inkoya mutima. Uno munsi ni gatwo na munsi abara bana mwibarabara ntabwo umwana wari wese mwibarabara na munsi arafite gituma ari mwibarabara burya n'izindi hajya nta manumwe ari mwibarabara adafite gituma ari mwibarabara. Twebwe rero nkuru nani sinadeje gukuri twakagira ico kibazo twazi bituma bimwe bimwe twashobora kumenya ko abana rimwe nebo twagana tukumvya ari byo. No kuvuga ari ano munsi tuzi ko ushobora gusanga ko mbure ava mu muryango ukenye cyane, hamwe avuga ati jewe by'ukuri no gupfa no gupfa jewe kuba hano ntashobora kuronka ibyo mfungura, ntashobora guhuza gahuza nambara ataki na atatepo na taruguru mvise jewe no hakomba gutyo no kuba basi nta ndenge na basi kaza ku kontaka mu barabara nyine ko nyene kaza gusegereza. Hanyuma rero ugasanga ko mbure hari abandi bandi usanga bishwa sanga abasabye ibigaba ababyeyi bataye by'ukuri banga byo kurera nkuko mwabyumvise abo nabo urumva by'ukuri nabo nyine urumva yumve rero umwana ugasanga ko mbure uri mu ibarabara hanyuma rero ugasanga gushika ku mubyeyi mwene uyo wumva byogenda gute urumva ngaho by'ukuri hari ikibazo uwagize ati mbene atire mibaza ati ko wahera ku muzi mu by'ukuri kugira ngo abana baje basubiye mu miryango iwabo bamerwe neza nuko by'ukuri kuko mubivuze hoba byiza ko hoba ibyigwa bakari ku mwana wawe wese mbega byageze kudaje mu ibarabara. Amero agahita agaheza agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda umwana akazogenda asanga by'ukuri afite ahantu heza ateguye agategura umuryango agategura ndetse n'ikibano. Hari n'abantu usanga bishwe asanga bagiye bagize amakosa yashoboka nawe nyene basa ko ngubu yagiye amakosa amusanga ahandi nyene none ziyogenda gute. Ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana ashikira kugira ngo ashike amerwa neza afite yisanzura yose yumva ko ari ahantu ho kuba ibyo rero twebwe nkuru nani twabitsa kuva kera kandi numva ko atakundi byogenda kandi twibaza ko byuko twibaza ko ngira ngo ababije twibwira ngo babyumva. Rero ikintu bavuga ni uko mwagize muti hari uwo yavuze ati mbe none umugambi uraba ni hose. No kuvuga umugambi kugira abyumve neza no kuvuga umugambi w'igihugu no kuvuga umugambi ufata hose no kuvuga bagira ati nange mwana n'umwe zose ko namwibaraba no kuvuga rero si muri meri ya Bujumbura gusa ni mu gihugu cyose urumva rero nimba kumbure bitashwi wabwira ngo no umugambi uzoshikayo naho nyene
kuri cyo kibazo nyene
witwa Inosa nawe mbere ko mbungira ngo nosa ndamuta mumbangira ngo yavuze ati mbe none yavuze ati benone ya vizakumenda chabona onomusi abana mwi wala kwa kiwa wana ngilango mwazimu sekare nuzi kwa vuga kuda matayu nita ya gitega ya vizati hali abana la vumbi sumugami wa shabari inegeza nukubuga ilu marewa na vinyegeze deiro kuko kufila jina kwa 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 yanabanga no kwere ko arabana no munsi batarashoboka kuboneka bone bategenegeza bumvise ko umugambi utangure ije ruva rero niko indeje rerumba no mugambi rerumba byukuri utakwira hose umuntu azose
no mugambi ugihugu cyose nkuko mubivuze none umubyihweje nkuru nani rw'amashira hamwe iburi ntara yoba ifise ikibazo yici yisangije kubujyo ko nazo navyo nyene byoba mu byo bwo kwihweza mu kugerageza gutorera inyishuka ikibazo kugira ngo ntibafatire hamwe bose ikibazo nk'uko menga hose mu gihugu kimeze kimwe kuko hari intara zishobora kuba zifite imfuvyi nyinshi yindi ntara ikagira ubukene bwinshi yindi ntara ikagira ingwara nyinshi boba bafatira ku kibazo nyamukuru gihanze iyo ntara mu kugira ngo batore inyishuka ibibazo canke bose bakora kimwe
aho je ngira kuno bibona nje ngira ngo abona kuvuga ngira nako je ngira nti niwaraba ko muri nta kuno niwaraba umwana ku mwana kuko urumva umwana wese buryo afite ikibazo yisangije rero je kuba ngira nti bora umwana wawe wese ati ndere umwana imeze gute bakiga no bakiga ntuzi bakiga ibyo byose ndetse bagashika muri wabo bakabona byukuri icatumye aza kwibarabara hanyuma rero kugira ngo wa mwana niba yagiye ahunze ubukene urumva ko muri aho yaguhunze ubukene urumva biragoye ariko nti bwo kwa matuba tuzatuti uko uboneka imigambi itandukanye imigambi yoteza imbere imijyango mugihe umwana yahunze ubukene nibiza ko iyo mijyango heza koronka uburyo bwo gushobora kugabye kwitunga bagatunga neza umwana kwa mana hase koronka itagira yirukira mu bijyanye n'ibyo buryo nuko rero turifuza ko ya mashire hamwe ayi wacu ashitse ufasha mu gutegura imigambi yaba leta mu gutegura imigambi yo gushobora guteza imbere abo bana yabakumbure yabamushya mpuza makungu nanye ko murazi ko akomeye cyane nabyende byukuri arafite nabyende uruhare nanyine ashobora kwise icyo twifuza ko yobafasha kugira ngo imiryango ishobore kuronka ingene yifundundura kugira ngo ntiyari umwana zikunda munsi asaba kuva mu muryango bivuye ku bukene
muravuze ko kumbure n'ibyo koko ko buraba buri mwana n'ikibazo ciwe none mubyihweje mubona buri ntara zifise uburyo bukwiye bwo kugerageza kwiga ikibazo ca buri mwana canke mubona ko boba bafise uburyo bukwiye bwo kwitaho ibi bibazo kumbure kikishwa kwa kibazo cyo kubaza bo muntu ntwaro nyene ariko mwebwe mubyihweje mubona bizoshoboka kubijanye n'uburyo bafise
urumva ngira ngo ariko twebwe tugira tuti ko biko urumva ko ya n'umugambi kuko tuvuga ko n'umugambi by'ukuri mwiza cyane twe dushima nkuru nani n'umugambi mu by'ukuri wari kwe gushikirwa n'umugambi tugira tuti abari bose bafite bo bafasha kumbure nta bwo mwabata bitana ngo leta gusa twe tugira tuti umuntu wese afite ufasha by'ukuri yo kunganira kugira ngo umugambi ugende neza kugira ngo abana bacu by'ukuri bamegwe neza rero urumva kuko tubivuga tuti urumva hari abana no munsi tuzi ko kumbure navuze bikurijanye na navuze kimwe muri ibyo urumva umwana ashitse muri wabo urumva akina byinshi imigambi navuze imigambi yuko wasiye ijyanye n'ibitegura imiryango yonyine burya birakeneye ko haba n'imigambi ko umwere dufate ko umwana dufate nk'umwana yagiye uno munsi yagiye ari mutoyi umwana ashobora gutanga amashuri turifuza ko umwana yasubira mu ishuri nk'akarorero tugira tuti kandi tugira tuti umwana ko umwere yagiye uno munsi akuze bitayikunda ko atanga aza mu mashuri mato mato tugira tuti ko umwere haboneke ibanza haboneke aho baboneke nk'amashuri y'imyuga ashobora kwiga ko kuri umwana ashobora gutegura neza akazi kiwe kuko nimba uno munsi abana bari mu bibazo uno munsi hamwe byo kuri baronse bashigikiwe habona ibintu bitandukanye abana bigize ashobora guhindura saa kumbure ugasanga ejo wa mwana we naho yari yatse mu bibazo bitandukanye usanga ashobora gutembesha birashoboka rero turifuza ko by'ukuri baboneka abantu benshi bafasha kuko naho nyine ngira ngo yego niko leta urumva turazi ko mubyeyi ibintu byose tuvuga tuti ni leta mugabo ruva bibiza ko byukuri hagira n'abandi bandi bashaka kubwira bati twishigikire kuko no mugabe ko ari mugambi twifuza ko utera imbere mugambi twifuza ko ubera neza
murakoze cyane kandi kumbure mu mwanya uri imbere muraza kutubwira bimwe mu byo amashyira hamwe ari mu runani rwanyu ariko arakora mu gihugu hagati mu ntara turakigaruka ko naco nyene twakire ku murongo uwitwa Chris uraho neza
amahoro
duhamagaye uri
hehe ndamushiriza ndingahe ubyumbura bo kwikintu cy'abana nagire mvuge ati mugabo ibyo leta igira byose sukubanka ubwo ibikira nko mu rukundo kuko turavye nk'umwana no munsi bitwa abana basanga umwana w'imyaka 5-10 kabo urumva haciye nk'imyaka irenga nk'iyindi 10 ntazo bakira umwana zo bashikanye 20 zo bagiye mu bakuze rero made wishikana nk'iyo myaka tabona imbere neza ni ngorane kuri wowe gusa nibamuca usanga ari bamwe bakubita bafata abantu mu ijoro bakabambura utwabo hanyuma haba nagire nsaba umutumire mukanya arahigije kubivuga neza ati si ikibazo cya leta gusa uwo ari we wese yari akwiye kuva hasi uku no munsi namwe abanyamakuru mutegura n'ibiganiro mukavuga bati mukakigira icyanyu icyo cyaba abana hanyuma ibyo nubasaba namwebwe najye nkubisaba n'uwo ari we wese uri kankurikira avuga ati umumwe wese ahageza yo nahahambye akavuga ati bigende gute mwebwe ari uguha mikoro abashoboye kugira icyo bafasha mukabandanya hanyuma mu kurangiza nagire ndangize nsaba umutumire ko yompa akanimero inyuma y'ikiganiro ikintu nashaka kumwibariza
urakoze cyane turaza kugerageza twavuga ku gukonekta kuguhuza n'umutumire kugira ngo ikibazo ufite aze kugerageza kukikwishura urakoze cyane reka twakire na Jean ku murongo uratwumva
ndabumva cyane
mahoro neza
asha ni saa turi ibyo bukebuke ikibazo cyanje kimbabaje kandi kimbabaje no ku mutima uyu mukobwa bavuga ko batewe inda n'umubyeyi wiwe ubutungane bukihorera amengo ntibibona haca mbazi uyo mutumire avuga amaserukira
urunani ruharanira agateka k'abana
naniyo nk'uyo kandi ndibaza icyo kibazo yacumvise yoba akakora iki kuri uyo mwana yahohotewe n'umubyeyi ntafatwe n'ubutungane bwo mu Burundi rero byiza ni umusaba yuko yoba umuntu akerebutse muri icyo kibazo kubera urabona gutungana bitamufasha iyo mwana ashobora ahubwo yaturubuye buhoro ahubwo yaba biturubura kurushaho ata umubyeyi we amufashe ku nguvu ntafatwe yaba biturubura gute rero ikibazo cyanje nabatse umutumire kinagiye gukora kuri icyo kibazo kandi si ikibazo cyo gufyina umwana agaca yinga kubera iki yatunijwe n'umubyeyi abona ntawe ubikurikiranye umwana we wese yosara umwana mutahura ashobora no kuyinga n'izindi ngwara zikandukiramo ikibazo cyanze cyari ikibazo mutumire kinagiye gukora kuri icyo kintu murakoze namwe
urakoze cyane Jean kuri ako kamotereye uwo mwana w'umwigeme ari mu bibazo bidasanzwe muri iyo ntara ya Murambya umutumire yaraza kugerageza kukwishyura reka tubanze twakire Eric uraho
amahoro kuri Vada Merik
amahoro neza
ibiza urongoye urunani sinadek umenga turiho twari umenga politiki ifite gusukura ibisagara umenga yubanza guhera mu ibarabara none bajya abana bo mu ibarabara bari mu ibarabara bata leta itabaje kwiga ngo ishike ku ideni cyatumye ujya mwana agenda mu ibarabara sagara cyafura cyane hama ikindi nacyo kubera iki umenga iyo ariko bariko barakura abana mu ibarabara barinda gukoresha ingufu mu gihe umwana atari umuntu wo kwirinda gukoresha kw'ingufu kubera icya mbere cyose ntaba ariko arakurwanya umuntu w'imyaka mitini ndibaza yuko ajya abana ubiyegereza ikaraba icyatumye bajya mu ibarabara iyo bava ku mitumba ikaraba yuko hatari nk'abana imanza z'amatungo yanyazwe leta igatibashyira kubishyira mu ngiro kugira ngo umwana agire ahaba ibyo byose biri mu bintu ukunda gusanga aracyanye abantu basanga barabura ababyeyi ukabusasanu bitura bajya abana bose n'abana batigereza kugira igihugu kuri leta kugira ngo leta ibahigire uburyo bashobora kubaho bishobora gucatuma abana bagenda bibaraba iki nacyo bagomba kubaza mbe uwaserukira uri sadede ko ari ho ibi cya privadame yike ivuga umwana yicwe ku hari
ikibazo ikibazo cyane cyo tukaza cumva neza kuko telefone yawe igendera cikagurika uti subiramo ikicinje hanyuma uvuze
nagira mbaze ikibazo waserukira uri sadede
Ndumva ko ari umwana w'umwibarabara, n'ikiwe aho byari gishobora kuba, ndamubona abandi bana batunze urutoke umuntu babwa ko yari yambaye umwambaro w'ikipe, ndakeka ikibazo cawe ndagerageza umwana ndumva ko ari umwana yoba yarakorewe amabi yoba yarishwe mu mwibarabara n'abajejwe kumbura umutekano ko bavuze ngo yari yambaye inyambo y'igipolisi ariko telefone yawe iracyatugora uradutunga telefone yawe iguma icikagurika biragoye gukurikirana reka duhe akagiye umutumire yagerageza kwishyura bimwe mu bibazo mwamubajije mushinga ntahe simbaruhije tuhereye kuri Chris we avuga ati wari wowe wese yogerageza gufasha mubona mu kibano abantu kumbure nabo nyine bashaka kuba badafite uburyo bwinshi cyane bufasha bate muri kino kibazo kugira ngo kigerageze gukemurwa na bose mu kibano umuntu yogira gute kugira ngo fashe muri make
Mwakwa chane kwa sekandi ila ngo unongu mwizu mwaburi ya kila wano kia kome chane kwa seburia Ndiye kwa sababu kwa vuga ulukise abuga ati mbega ati agira ati abuga ati wose wofa wana kwa vikene kwa wose siwa wose wafasha kazi ya kene uko mwa ni kazi kome chane utotea na kumbole umunu mwe Ndiyo mkiwano ilu mwa ikazi kano kia kome chane kwa seburia kwa mwa kibano ni umanu sanga tembela ni umanu sanga fisa wagenzi ni vindi Ndiyo ya kene kwa vikuli mkibano na wanyene vahe bagafasha nabo ndetse muri twavuga ko byokogwa kugira ngo umwana ahitse ashitse mu hiri wabo megwe neza nuko nikiyanzu tegugwa no kuvuga wamanyashitse naho yamaze imyiza ataboneka kumbura mwake neza yumve ko ashike mu bantu mukunda rero byatuma abona ko abantu yaguma rero ikibazo cyo kumenya cyane gose kandi ikintu uvuga nuko ikibazo nuko mugihe ko umwana yahunze byashoboka ko umwana yahunze no kuvuga nk'abavyeyi na kumwe nayo vuba dashoboka cyangwa se yahunze ubundi muntu wundi cyangwa se yahunze abantu bishuti kumbure ko yari mfuvyi bagomba guheza ngo se batwara ibyo ibisigi by'umuryango by'ababyeyi biwe rero ugasanga rero ngira rero ikibazo by'ukuri nuko ubona umuntu wese umwana ari mu bibazo bitandukanye ko bose bagerageza bakareta ubufasha ingene kuri umwana by'ukuri bamushigikire ntihaze kumbura atangwe yomoke rero ikibazo cya komesha neza rwose n'ukuri byakeneye ko bose bumva ko bahamagaye gufasha abana bose bari mu bibazo bitandukanye ikibazo n'uno munsi nkuko mubizi ngira ngo azi ko ari mugambi wo gukira abana uwo mugambi nawe urumva ngira ngo sinzi ko mubuzi ni ukuvuga urabatekanya ibyo bita amakomite amakomite y'ubukene k'abana kandi ari hose yasiza kuja hose naho ino munsi bitakunze ko ashobora gushika hose mugabo ubundi ubwami avutse yokoza kumenya ishwe hose kandi aho zibi by'ukuri twe tubirabye neza izo komite zirakora neza zirakora ibintu bishimwa rero tubwira tuti izo komite rero zegera abana by'ukuri barabe ahantu hose umwana amerewe nabi baramwana ko twaba kumure ngo atayoboka batego yomoke mu gihe ko abona mu gihe ari ahantu ari mu bantu batamukunda ashobora kubasha kumugira nabi
kuri iyo komite iyo komite zoba ziri mu biro vya buramatari zoba ziri hehe ku mutumba kuko nk'ikibazo cy'urya mwana twumvise yabuze aho yitura kuko yavuze ko ntwara atacu bamufashije kandi na Jean yabajije ico mwoba muri komora ko ashanwe niba mwaracumvise ico kibazo cy'urya mwana yafashwe ku nguvu na se wiwe ayo makomite yo bakorera hehe mwebwe ico kibazo mwaracumvise muzofasha mute
nukuri bari cyane gose kumva ibintu nk'ibyo n'ibintu by'itera soni n'ibintu tuteze twumva n'ibintu byo gutera ibyatsi cyane twebwe rero ndanze kubindaba niko ndavuga jewe nk'ibyo bintu byumvise rero ndavyumvise no kuri jewe niko turafite abantu basanga dufasha kutubwira ibintu nk'ibyo no kuvuga amabako kwa hirya no hino mugabo ibyo rero byo narije ntaje ntabyo narije hano ariko nk'uko tuvyumvise hano mu runani no kuri abico twa dukwakiza no kuvuga tudateje no kuri tutaza gutakura ko fashana twego ko biraturaba ibi ni bintu umuntu wese ari ajejwa ataya kabana yaza guhita fashije birabade gose nimba bari tubutungane ntege twofashe bari cyane rero twosaba ko nk'abatwumva bari mu ntwaro ko canke abari mu mabamo abategetse mu byutungane bavyumva nawe nyine ko byukuri bo gira icyo kugira ngo umwana byukuri atakire kubahirizwa rero kino uvuga niko nikijanye n'itonze Eric yavuze yavuze ati mbere none Eric niwe yagira gatatu yavuze ati mbere none atabana bo muyora ati none nibo ariko atavuza igisagara niko yivuze urumva gucyo ariko ico twavuga nuko byukuri biraje neza nko kurana yivuze kare umugambi hamwe ushizwe mu ngiro neza hamwe dose bikagira neza no kuvuga haba kumbure mu kubakura mu barabara kubashikana muri ya twavuga bashikiramwo hose bikagira neza bakagira neza bagategura aho abantu bashikira ndetse ufite aho babona ko hashobora gushikana ntamerwe neza bakaziga bakaraba neza ingene byogenda umwana akagenda agasikira nkameze neza kubwa tuvyukuri mu mgambi wo gushikira rero ngirango niko ntitwatubigenye nuko avuga ati none niba tafuze gisagara se batafuze gisagara mugabo urumva turifuza ko byukuri umwana bamujyango ko nkuko tubivuga umwana byukuri no kwa mujyango so kwa mwibarabara
yanavuze kandi kuba kubijanye nuko ningufu zikoreshwa kugira ngo bakugwe mu mayira bakugwe mu gisagara navyo nyine biramutse amakenga yabifite ko ico
bivuze niko bimutse amakenga birashoboka urumva kumbure mugabo ico navuye cyo nuko ngirango turiravye muri kuva kubitseke yavuze tundi tena twiravye muri rusange nkora navuze kare twabikurikanye ko twafite abantu byukuri badufasha aho saya aho sari bigo nababwiye tutatsanzura tumayo bakaturaje ngende bikuragenda muri rusange byukuri twageza amaso twabona ko atabindi ngu byagiyemmo byagishizemmo bari barohereje cyane n'ukuri niba byashitse ku mbere mu minsi yahera ngo twiravye ubu ingende babajanye muri rusange no ntagatsikira byukuri twovuga ko bitegwa cyane gose ko babagire nabi eka n'ukuri rero ibyo dukuri na reme mbonye ngo byageze neza kubwanje yego
okay murakoze cyane reka twakire na Cedric Urahoneza
Urahoneza mu nyamakuru nageze ni yewe washaje yambo ariko ni batonga anyari yambo
yego mwire
yego ndaramukije mu tumire jewe nagomba kubaza uyu munyashugara mu tumire aba bana babakuye mu gisagara babajyana mu miryango canke ruguru numvise yavuze ko ikibano twese dukwiye gufasha muri icyo gikorwa ndakimushimiye ariko nka mafisa makenga ndamubaza nti aba bana bari bamenyereye gisagara bashobora kuba babajyanye halo
nitwakumva
bashobora kuba babajyanye ruguru mu miryango yabo ariko bataravye neza ko bagiye gutuma ahubwo bajya abana baca bava aho mu miryango baca bagwira urabona bakwiye mu gisagara cya Bujumbura aho ndavuga ko bashobora kuzoca bajya ku migwa mikuru y'intara ugasanga babakuye mu gisagara cya Bujumbura ariko bagiye gusubira kuba benshi mu gisagara a l'intérieur bakani kubera ko bageje bagateka k'abana bari kuraba bakagira icyo bitwasubiye bakagira icyo bitasubiye kuko leta irashaka gukora umugambi akabajyana ariko ntibandaye ibakurikirana kubera ko ivuga ati ikibano cyose abantu bahari bafashe mu muri edikasiyo y'abo bana cyangwa kubantretena ariko ugasanga abantu birabiye hariya gihirya cyangwa hariya ariko nkavuga nti abo bageje ayo mashyirahamwe aba bageje bagateka k'abana ko baba bateguye nabo ukuntu bazogira swivi cyangwa evaluation yuko bugwarwa cyangwa ibyo bibondo biri ku biraba aho byagiye
yego urakoze cyane Cedric
yego cyari cyo murakoze
urakoze cyane reka twakire na murantunga twakire rukundo amahoro neza
na mahoro ya nanze hari cyo ngomba nonganire cyangwa na kandi kabazo gatoyi ya adi uyo mubyeyi baguma bavuga ati birashoboka ko yoba yarononye uyu mwana birashoboka ugasanga uyu mwana nawe arabesha numva abantu basikiriza inkuru umenga ni ibintu byo kure kumbure bo indero uyu mwana bakamupi bagapima ujya mwana nkaba bakaga DNA bakamenya koko byo kure yoba yamufashe ku ngufu kuko ngaha muri Amerika narabonye umwana w'umukobwa yarigeze kwita se na nyina urumva hageze yaho yica se na nyina ashobora no kubeshera umubyeyi bivanye n'ubugaba ikindi nacyo nagomba mvuge ndavye nko ngaha muri Amerika hari abana nk'uko n'abantu bakuze usanga basegerereza abana bakaguma bari hanze kandi hari uburyo bukwiye abana bashobora gushika mu maseleta bakiga bakagaburirwa ariko ugasanga barahanga bakagenda bakaguma basegerereza basegerereza ku buryo n'abateye babo ugasanga mbere barifasha ugasanga niba abana bagiye mu bijyanye na mutwe n'icyo kibazo numva ari ikibazo bamwe bazanye ibarabara kubera ubukene birashoboka ariko n'abandi barashaka kujya mu ibarabara kubera ubugabo no kubwira babagarure ku rutonde ndumva ari ikibazo gikomeye ahubwo ababyeyi b'abana bo ndumva ari ikibazo leta cyangwa ayo mashyirahamwe kuko nkurikije mwa kino gihugu ndimwo ushobora gufata n'ayo mashyirahamwe yarananiwe ugasanga abana barananiwe nico n'ikibazo numva ko kigoye ku by'ukuri kugira gitoregwe inyishu ikiba kigoye kiretse nk'abo bana bapfuye mu miryango kubera ubukene bwinshi ariho n'abandi bana mu miryango usanga mu bukene babufite ariko ugasanga barihanganiye ubwo bukene
kumbure urakoze cyane rukundo kumbure umuntu yokwizera ko izi nyigisho bagiye guhabwa muri ibyo bigo zofasha abo bana kumbure baba baramaze gufata amafaranga mu bisagara baragize ingeso zo gukorera ayo mafaranga zo gusegereza ayo mafaranga kugira ngo izo nyigisho zishobora kubafasha kwiyumvira ukundi kuntu bashobora kuyaronka
ya mugabo kandi nkuko ibihugu byacu twemera Imana twosaba kw'abantu by'ukuri bahanini bo bigisha kwemera Imana no gusenga Imana nibyo byonyine nabonye bishobora kuzana umwana ku rutonde ugasanga yo bahaba pe
urakoze cyane gose rukundo kuradutega amatwi hano muri Amerika muri diaspora reka tuje kumutumire mushinga nahe Simba Ruhije Ferdinand murushimiru murunani Fenadebe turi kumwe ku murongo ariko aradufasha kukumva ibyo kogwa kuri kintu kibazo cyabana w'umwe barabara duhereye kuri Cedric we yavuga ko hakenewe cyane gose ko hoba icyo yise suivi gukurikirana abo bana bamaze gusubizwa mu ntara zabo mu miryango yabo mu ngo zabo gukurikirana abo bana mubona gikogwa amashyirahamwe mukorana nayo arabikora byifashe gute
Dashimiye cyane rwose Cedric n'icyo kaza barije kandi ikibazo by'ukuri kituraba cyane ko twebwe nk'ubuna ni turinda kuraba igihe cyose habaye ariko abantu bari kwabaza n'ahandi cyane cyane twe tuvuga twe ni abana twe tukumutsa twe turaba agataya k'abana twe rumva turinda kwikurikirana ukuri twebwe rumva nk'ubu uno munsi turafise abantu badufasha mu ntara zitandukanye makuru atandukanye baturabira neza ko by'ukuri umwana arasafika ariko aje kashika neza hashitse yasikwa amego neza atari neza arinda kutubwira barinda kutubwira ingene byifashe no kuba rero ko twebwe ico kibazo n'ukundi kibazo gikomeye cyane kuri twebwe bikazo kwikirana cyane ku munsi ku munsi ngira ko mbure umunsi wo twase kugira ko kusa kugira iki kandi ngira ko mbure tubabwira ingene byifashe ariko ntabwo ngira nuko yorema tutatsa abantu bari kwadufasha kugira tuje turaronka ku munsi ku munsi ingene byifashe rero ngaha kuri tuna sha kumurebesha ikazo za kabiri ni kazo sabaje n'uwitwa Rukundo yabazi ibazo bibiri yagira ati mbega none ko numvise ujya muntu ujya mugabo se ujya mukobwa bavuga nk'ukumeye ngo nibyo ati none nibyo koko turifuza ko by'ukuri ubutumwa bwokora neza bakaraba neza bakabyiga neza hamwe atandi yagira inzira n'imwe basiga kugira ngo ukuri kumenyekane rero turifuza ko atanu yorenganywa muri ibyo urumva ko birashobora gushika koko umwana nimba uno munsi umukobwa twabyumvise atameze neza mu mutwe hamwe byaba byashyitse by'ukuri yo kumvikana ko ashobora kumererwa neza nayo mutwe byo kumvikana rero turi ko byo kuri ubutumwa bukora neza ntihage n'umwe burenganya burenganya rero mu bye mu ndi ari umwana no kuvuga ubutumwa n'ingenzi byo kuri ubutumwa n'ibyo kuri ko tubyifuza rero kitakabina cyo yabajije yavuze ati hari abantu no munsi tuzi ko bishobora bakaza mu marara kubera ko bafise ubugaba nicyo twe turabizi ko hari abantu no munsi bava mu miryango yabo bagahitamo kuza babwibarabara kandi bafise imiryango bafise basa bafise ba nyina turabizi bivuye ku bwa bwabo rero nk'uko uwo mwabivuze ni ukuvuga bya bigo bashikiramwo bavuye bakiza kuza kwibarabara nico by'ukuri ibyo byaza gukora baza kwa inyigisho ntunganya buzima baza kubana kubigisha bakabigisha ubuntu bakabigisha ngene bakabigisha inabi mu byo kwabwira bara ni neza yo ihari mu gihe bagiye iwabo nuko rero niba dako ivyo o niko byaza kugenda muri ya minsi yo kubanza kwategura ndee kwaja no miryango
urakoze cyane gose tuja ku musozo w'ikiganiro dusagaje muno tumwe impanuro woha leta impanuro woha imiryango impanuro woha amashyiramwe nihe turangiza ikiganiro kugira ngo iki kibazo kigerageze gukemurwa nkuko leta ibyifuza
Ego murakoze cyane gose cyo kibazo by'ukuri mu baje ni kazo nkora mutima kandi ni kazo gihambaye cyane twebwe rero nkuko twari tuvuga kuva kera ngiye umututishije mu kumbura ibiganiro bitandukanye twagiye gutanga cyangwa ducishije mu nzu mu zina ku itema tangazo ari twagiye turatanga ibyo twavuga byo twavuga ati twifuza ko by'ukuri agasa kabana ko kwarizwa kuva mu ntango no kuvuga kuva kwiva mu bara bagushika bashikane muhiri wabyo baje bapfa no kuvuga twifuza hose ko byogera neza byo twifuza rero kinaho twifuza nuko bashitseyo twifuza ko bategura imigambi yo kuvuga imigambi itandukanye kugira umwana ntari umwana no munsi agende iwabo ngo hafa cabayo twifuza ko abana bashikunda ko ku mashure bota batangwa bashuye akiga abandi badashaka kuva mu myiza mashuye yasanzwe y'intango bakabasha mu mashuye y'imyuga imiryango kungure byacu tugasanga umwana yavuye mu muryango kubera ubukene bagategura imigambi itandukanye kugira ngo abo bantu rero iyo miryango nayo ishobora kumererwa neza abana bashobora kugwa muhira.
Murakoze cyane gose mushinga ntahe Ferdinand Simbaruhije Murunani Finadeb mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mu kiganiro muri Isanga twihweza ibibazo by'abana bo mu ibarabara. Ndabashimiye cyane gose mwese, umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye mugenzi wacu.